wibaziki ni kigariro kigumwa nya ugushikiriza icyumviro cyawe kubivugwa hijya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi
wibaziki
kwa kure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio
wibaziki
Turabaye ikaze bakunzi ba Radio Nzamba gatega kawe namwe mwese muko murakurikirana kino kiganiro kuri wezi tatu akaburungu Nzamba kaburungu orge ikibiriraho notini kibiriraho kuri Facebook ya Radio Nzamba agatega kawe ikiganiro bibaze kuno munsi tugaruka kubijyanye n'ivyagateka kazi na muntu kuvyo twabashikirije ku mupolisi yafashe ku nguvu umwana w'umigeme hari mu ntara ya Bururi Prosper Nzisabirani je nabashikiriza kino kiganiro kuri Radio Nzamba agateka kawe dufatikanije mu buhinga bw'ivyuma naye no sakubw'Imana dusubire turahikaze ikiganiro ni wibaziki kuri Radio Nzamba agatega kawe hari umupolisi w'inyamiramabi muri komine Songa mu ntara ya Bururi afunzwe mu gasho k'igipolisi kuva ku munsi wa mbere uheze uyo mupolisi akaba yahagaritswe yagirizwa gufata ku nguvu umwana w'umwigeme yari yahaye akazi ko kumukorera mu kabare abo mu muryango w'uyo umwana w'umwigeme bagatinya yuko abakurira uwo mupolisi bashaka kumukuza muri ako gasho cyanki abandi bagashaka yuko atokurikiranwa n'amategeko bagasaba yuko uwogira ica fasha iyo haguruka uyo mupolisi agahanwa bikurikijwe amategeko wibaziki kuri iyo nyifato y'uyo mupolisi bego bona yuko izo uyo muryango usaba byokurikizwa
irarura ngomba ndabicire fasha nyodisabda amashengero akabaho
ikiganiro ni wibaziki kuri Radio Nzamba gatega kawe nzo habona yo epifase ari muri komine Bukiratazi mu ntara ya Gitega arafisi cyavuga kuri iyo nyifato yo mu polisi yafashe ku ngunguvu umwigeme yari yahaye akazi ko kumukorera mu kabare
andara mu kizemaho murakomeye no mu kiganiro ziki rero kitinda ya giye cyumvuze kuri umupolisi ko winyamira nabi yubatse agakora aya marakora iki kintu ibintu byo gufata ku nguvu abantu babigeme akahohotera umwigeme akamufata ku nguvu akamukora ibyamfura mbi atabyipfuza umukobwa nukuri n'akamara maza yateye isoni ku gihugu cy'u Burundi nukuri yamaramaje igihugu yamaramaje abapolisi bose bakorana kuko ibi bintu birateye isoni rwose yateye ubwoba ku muntu yarageje gukingira abantu yajeje gukingira ubuzima bw'uyo mukobwa mugakaba ari wabuhungabanya nukuri arakwiriye guhanwa ahanwe bikurikije amategeko gusa sinzi gusa ihanwa ryo mu gihugu cy'u Burundi riragoye ngo ubutungane nyine buragoye kugira bugire icyo bukoze ku butungane bwo mu gihugu cy'u Burundi nako nyine sinzi nyine bukora ukwabwo nyine sinumva kubuza bugira icyo bukoze kuko barakorana sinavuga ko bazahave bagira icyo bamugira kuko urumva ko yari n'umupolisi w'umushefu w'urwego rwo hejuru rero nk'uyo zosanga utunga natacho umugizi umuretse akidegenja ato mumisi meke kazona ya sote ya ima itegenja alimu kazi binavule bacho amu amu hindu amu rungi ke mamu hindi naru niko mwurundi bimetse niko kama tuwa bibon
Yesu kunyagubu tu Ugashigwa mu buhungiro Birababaza birababaza
Ikiganiro ni bibaziki kuri radio Inzamba agatega kawe tukagaruka kunyifata yo mu polisi yo muri komine Songa mu ntara ya Bururi yafashe ku nguvu umwana w'umigeme yari yahaye akazingwa mukorere mu kabare umujyango ukaba utinya yuko ugo rubanza rutokurikizwa uyu mu polisi atokurikiranwa n'amategeko uvyibaza ku iki Rukundo Useni ari kumugwa mukuru w'intara ya Rumonge nawe agire icyo atubwira kuri iyo nyifato y'uyu mu polisi
anyuma kuvuga ngo uyu mu polisi azokurikiranwa mu polisi akurikiranwa yega yafashe akana kacyigime kandi niyo ndiro bahawe kuvava mu ishamba bafata abana b'abakobwa ku ngufu bafata utwana dutoya ku ngufu nivyo bakoze kuva kiri mu ishamba n'iryo shuri bariko gushikana uyu munsi hanyuma ibyo kuvuga ngo azokurikira imbonera kure yonyine ifashe umwana w'umwigeme ngira ngo musitantera hagurukiri ahagurukana n'abiwe bose n'abakozi ba komine n'abanyamugambwe yo kuja kugwana kugira ngo imbonera kure ntifatwe cyane ngo ucungwe bimaze gukorwa n'umupolisi hoho emwe cyo nta ibyo kuvuga ngo uyu mupolisi azokurikiranwa mbega azokurikiranwa nande azokurikiranwa nande ko sindi ahubwo n'abadayimoni bazutse nimuhave mubibaza n'abadayimoni bazutse ariko bakorera muri icyo gihugu cy'u Burundi no gusenga Imana Imana itabare naye handi sindi bitatuvuye ku Burundi burashira u Burundi buratsimangana ku ikarata y'isi nta kabuza muzaba mu mbari
Ikiganiro ni wibaziki kuri radio Inzamba agatega kawe umupolisi w'Inyamiramabi muri komine Songa mu ntara ya Bururi ari mu gasho kuva ku munsi wa mbere yafunzwe yagirizwa gufata ku nguvu umwana wa mwigeme yari yahaye akazi ko gukora mu kabare kiwe uyu mupolisi rero mu muryango wo mu umwana wa mwigeme bakaba batinya yuko bagasaba ko dosiye yokurikiranwa n'amategeko bagatinya yuko atokurikiranwa nkuko vyamamiba kubindi bikogwa n'abapolisi bamwe bamwe uwitwa wa mahoro yo hakimu ari muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza nawe tumve icyo avuga kuri iyo nyifato n'ikurikiranwa ryo mu polisi
uyu mu polisi yahagaritswe yagirizwa gufata ku ngufu umwana w'umwigeme yakora mu kabare kiwe namwe ibintu genda byite bisanze kuri leta ya SNDD FDD ikintu kitazokorwa kuri leta ya SNDD mbega n'igiki namwe mushake mumbwire n'abavuga ngo leta za kera zakoze nabi ngo zikora amabi menshi kuva ngira ngo kuva ku ngoma ya cyami gushika ku marepubulika yagiye yarakorakoranwa mu Burundi nta hantu byari byarigezwe bivugwa yuko umuntu akuze asimbira kukana kakigeme cy'imyaka 8-9 ngo ariko agafata ku nguvu ngo ari n'ibyo ariko arakavugisha cyangwa ariko aragakoresha ibi ni ibintu byadutse mu intwaro ya SNDD-FDD aho usanga umuyobozi w'amashuri yasimbiye mu bana b'abigeme yigisha cyangwa ayoboye akabakoresha ibyamfura mbi ugasanga umwigisha maitre responsable akora gutyo ugasanga umwigisha mu bana yigisha ngo atanga amanota arenze kuryamana n'utwana yigisha nibara ku mutemere kandi ntibiri mu bigisha gusa ntibiri mu basoda biri mu nzego zose ubu unya byose niko byabaye abantu abitwa bakoresha basimbira mu bana b'abakozi babo bakabasambanya ku nguvu abakoresha bose ubu nibyo basigaye bakora ahubwo iyi ntwaro ya SNDD-FDD menga bayiroze gufata abana babigeme ku nguvu bigeze ahantu abo banabafata ku nguvu babasambana bagaca bacu imitwe bakabica ibintu biragoye nivumwe biri muri CNDD-FDD naho bitera amashugwe ngo bani nico amari igihugu n'ukuri imana itadutabaye ngo dukore ko aba bantu mu Burundi bugoye bukiriko naye ahandi abana babigeme mu Burundi ntaho turereye kabisa ntaho turereye kuko abo bakingiye niyo ariko akorera abakorera akaje abo twobaragije niyo ariko badukorera kabi katabishe saba murakoze
abuzima
ikiganiro nibibaze iki kuri radio nzamba hagati gakawe umupolisi w'inyamiramabi amaze hafi iminsi itanu ari mu gasho uyo mupolisi niwo muri komine songa mu ntara ya Bururi yagirizwa kuba yarafashe umwana w'umwigeme ku nguvu umwana w'umwigeme yari yahaye akazi ko mu kabare abo mu muryango w'umukobwa bagasaba yuko dosiye y'uyo mupolisi yokurikiranwa mu butungane hakurikijwe amategeko ubivuga ku iki Manirambona Zakaria ari mu rutegama mu ntara ya Muramvya tumve nawe icyo bivuga ko
bamukije yewe icyo nibaza kuri uyo mupolisi yahemutse agafata ku nguvu umukozi wiwe akwiye guhanwa bikomeye nkuko bahora bahana abandi kandi urwo rubanza rukanyaruka rukaba ikibiriraho hari imanza baharaye zo guca ikibiriraho niyo mupolisi nibamunyarukiriza urubanza bamucire urubanza rw'ikibiriraho byihuta kuko gufata umukozi wawe ukoresha ukamufatira ko imbugito ukamufatira ko imbugito ugira umwice ubundi ibyo n'iterabwoba rikomeye cyane ibyo bituma kacarenga no gusambanya umuntu ku nguvu ibintu bikomeye rwose cyane akwiye gukatirwa urubanza rwihuta cyane akacajyaho muri purizo agakora uwo munyororo kubera icyaha zoba yarakoze ibyo dusaba banyarutse rero urwo rubanza rw'ikibiriraho nk'uko barucira abandi tugira amahoro
ugashigwa mu buhungiro birababaza
ikiganiro nibibaze iki kuri radio nzamba agateka kawe na Kabura Yanwari ari muri komine Gitaramuka mu ntara ya Karusi nabatubwire cyavuga kuri iyo nyifato y'uyo mupolisi n'icyo ubutungane bwokora mu gihe uyo mupolisi yokurikiranwa n'amategeko
cyukuri cy'Uburundi birakemeshije ku gipolisi cy'Uburundi umuntu uyo kubaka akakora ibintu nk'ibyo rero nuko kuri umupolisi ko yarakwiye guhanwa yarakwiye gufatirwa ibihano bigaragara ubutungane bugakora vrema atagitsure bugakora bugahana uwo mupolisi nibatunganirize uwo muryango umuryango wahohotewe utunganirize bawufashe kuko waratotejwe umwana wabo nk'uwo mwana baramutesheje ubuzima bwiwe ubuzima bw'uwo mupolisi yarabwishe yabwononye kandi yamutesheje n'agaciro nukuri bakwiye kuronka n'indishi ikomeye cyane uwo mwana w'umukobwa nukuri yaramutunurije umutima kandi yamuteye igikomere icyo ni igikomere kitazokurya kimuva mu mutima gushika umfibiro ku rupfu rwiwe gushika ageze ku iherezo ry'umunsi we wo kwitaba Imana ivyo bintu bizomuheramo ntibizomupfa mu mutima urumva rero birateye isoni rwose kandi birababaje nukuri bamukuye dosiye hanyuma ubutungane bukore murakoze cyane akurikiranwe
bikurikije ko bakore ica amategeko avuga amategeko akore bareke gushingira ikibaba abanyakibi nkabo abakotsi bikibi nkabo sawa murakotsi bose
Ikiganiro ni wibaziki kuri Radio Inzamba agateka kawe twakira umunywanyi wa nyuma nawe akabari ntamakiriro ari mu ikambi impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe arafise icyo avuga kuri iyo nyifato yo mu polisi yafashe umwana w'umwigeme ku nguvu umwana w'umwigeme yari haya akazi aho amaze iminsi itanu afungiwe mu gasho ko ngaho mu ntara ya Bururi
mwaramutse neza icyo mvuga kuri uyu mu polisi w'isonga muri Bururi nakamaramaza kubona ahubwo yarabikoze buraca hanyuma abanda yitegeye atari bwafatwe reka dukengurukira bamaze kumufushira mu mimwe yabo bakamufunga kuko ibintu yakoze ni ibintu by'akamaramaza atabo bigira biba icyo ni icyaha nzengera butungane kuha akazi umuntu amukacumugirira nabi ariwe warujije kumukingira kandi ibyo ni ibintu atabo byakabaye ku isi ndimi umupolisi rero je nibaza ko abigirwa uwo muhana mwiza akarabero kuko je nivuga ko kwabaye kumenja ko no kumenja sinivuga ko ari gukora ikibikosa bisanzwe ni kumenja kuko umuntu nk'uyu ntabakwiye kuba mu bantu kukumva asa n'inyamaswa yigendera inyamaswa yigendera ariko icyo tumenyereye yuko abantu bene abo usanga bakora ibibi mugabo ntagiye n'ubahana ukananabitegeje guhanwa ntawe wite ko azahora kuko nk'ubu urabona kuva akibikora yabanje yitegeje bamuhaye umuntu mutari wo kujya kumufata sindi ko yari procureur nuko ari inzu y'i Bururi aho kumufata ngo atanga ngo convocation ngo aje ngo yitabe yitegeje ngo aje kwisigura yisigura ora umuntu akoze ikintu ikosa nk'iryo cyangwa nk'iryo ntawakwiye kujya kuva ngo niwe yijyana kugasha abakwiye guca afatwa ubwo nyine bagaca bamucira rwa za manza zikibiriraho kuko urabona yakoze yafata mu itonga no kwa muganga baremeje ko mu mwigeme yafashwe ku ngufu aho we yamuhaye akazi we yamuhenze kwabaye kumuhenda mu cyangwa ntiyagomba kumuha akazi mu yagomba kumufata ku ngufu nyine ibyo bintu by'akamara amazi ubutungane rero yabyikubita agashi uwo muntu ntibasubiye kumurekura nk'abo tugize iminsi tumva bafatwa haciye iminsi rero tugasanga tukabasanga mu ibabare kuba ari itemberera barabe bamuciye urubanza rumubikwiriye kandi bijya byo kumurekura bijya nibyo bituma ibyaha basasira ibyaha indabyo kibi bamufunge agume mu gasho apana ageze kuvuga ngo niwo mu mugambi kanaka ngo bantibakorwa ko abo nibo batuma igihugu gipfa nabi cicwa n'ibintu bitocishe kubera ibyo byo gukunda akazi umuntu akora ikibi ngo akore mu mugambi w'uyu niwo acagumba yitegembye ibyo nibyo bintu byinshi igihugu barabe babihagarike rero bamuhane ukoze ikindi wabona akarorero ntibasubiye kuza barakora ibyo bishakiye ngo nuko bari mu mugambi uri ku butegetsi kwanza ubanza yabitegembye yego nuko no kugenda bibona gusa bikebuke leta yikebuke uwo muntu ntabaciye ntabaciye ngo bamurekure ngo abandanye yitegembye bamuhane bamucire urubanza rw'ikibiriraho pana cyo kuvuga ngo ariko baramurinda kuko yafatanye itonga nta yandi matohoza akenewe matohoza yaraheze nayo nyine nuko no kundabona murakoze
bakunzi bakaduye nzamba katika kawe ikiganiro wibaziki tuwe turabashikiriza kigarukiye aha tubibutse yuko twagarutse ku nyifato y'umupolisi wo muri komine Songa mu ntara ya Bururi yafashe umwigeme ku nguvu umwigeme yari yahaye akazi ko kumukorera mu kabare aho umuryango w'uyu mwigeme wasaba yuko uyu mupolisi yokurikiranwa dosiye yiwe igakurikiranwa hakurikijwe amategeko agahanwa mu butungane Prosperi nzisabira ijyane ko ndabashikiza kino kiganiro uhinga bw'izuma tukaba twari kumwe na Yonosa kubw'Imana naho ubutaha
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi
Wibaziki
Twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio
Kwa kwa mbele 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 kwa kwa mb